Ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishyirahamwe Internews.
Bashinga naye bapfasoni ndabaramukije nongira ndabani kaze mu kiganiro cacu kidasanzwe co muri yindwe twahariye indero y'abana b'impunzi z'abarundi aho batarigera baronswa uburenganzira bwisanzuye bwo gukurikirana ivyigwa vyo mashuri y'intango nayisumbuye bivuye ku barezi batararonswa agahembo kabo. Ivyo bikaba vyatanguye kuva mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2019 igihe umukuru w'igihugu ca Republika yarantwara rusangi ya Kongo atangarije ku mugaragaro kw'abana bo mashuri y'intango yose baziga kubuntu nkuko ibwirizwa shingiro gico gihugu ribivuga. Kuvugo abarimu barenga amajana 200 bo mashuri y'intango nayisumbuye bo ku bigo by'amashuri 12 byo muri kanto ya Rusenda bisanze batazi uwo bazosaba agashahara kabo kuko badafise nimero ya leta yo guhemberwa ko bita nimero matricule mu Gifaransa, ariko bakaba bari basanzwe bahembwa n'ishiramwe ya seri akaba ari naryo ryabahaye akazi bivuye ku bwinshi bw'abanyeshuri. Iryo shiramwe naryo ubu rikaba rivuga ko ritoca kubiri n'ingingo ya leta ngo rihembe abo barimu ahubwo ko bari bakwiye kubariza ikibazo cyabo mu buyobozi bwa leta bujejwe indero. Abo barimu baserukiwe n'umushinga naye Sengiyumva Lora bavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Marie Charles Ninazwe aho barahiye bararengwa ko bataruta basubira ku mirimo bataronkejwe amafaranga ya mezane bamaze gukora kandi bakayahembwa ku rugezo leta isanzwe ihembera ko abandi barimu.
Twebwe abigisha bo muri kanto ya Rusenda ntituriko turasubira ku kazi, turi muri greve kubera yuko tutarahembwa amahera ya mezane twahora duhabwa n'ishyirahamwe Action Aid rifashanyije na HCR iraba impunzi ngaha muri Congo. Ano mafaranga bariko bashaka kuyaduha bisunze igitigiri c'abanyeshure b'impunzi mu gihe tuzi ko umukuru w'igihugu ca Congo yavumereye ko amashure y'intango yiga ku buntu hama secondaire agakuraho ibyo bahora amahera abanyeshure bahora bariha bita prime bagasubirizaho umushahara. Rero tugatangazwa no kumva hasere ishaka kuja inyuma y'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Rero mu gihe bataduhenze nk'uko leta ihemba abandi, uko leta ihemba abigisha, natwe nituko turarota tudusubira ku kazi mu kino gice kigira kabiri cy'umwaka w'ishuri.
Abanyeshuri twavuganye basaba hasere kwiyumvira kuri kazoza kabo no guhemba abarimo nk'uko vyahora mu gihe cyose kwiga ku buntu bizoba bikiri mu majambo atangiye ngo sitomoye zirafatwa.
Ndetse nosaba hasere noisaba ko yokumvikana n'abigisha batwigisha bakatwigisha bakabariha kuko twebwe niho riteze bishure kazoza.
Abavyeyi babo bana nabo bavuga ko badashimishwa n'ingingo y'ishiramwe hasere na Action Aid bifadikanije mu bijanye n'indero yo gukina inkina mico ku ndero y'ibibondo vy'abana babo. Bagahamagarira nako ayo mashiramwe gushira mu ngiro ibyo yiyemeje bijanye no gukingira impunzi muri rusangi n'abana by'umwihariko muko bayimiririza ishure.
Yukuri twebwe twabyakiriye nabi tumaze kubona ko n'abana bacu ariko barahangayika mu ibarabara, tuzi ko abana bacu bari bari kureba kwiga mugabo kubera hasere yanse kureha aba barimu abana bacu bakamaze gucika imayibobo. Iyo bintu biratubabaje rwose nkatwe bw'impunzi zo mu nkambi ya Rusenda, nuko twasaba hasere ko aricyo yogira ikikora ikaraha aba barimu cyangwa mu kimwe ikabibona indakeneye kuva kubigisha itubare base ture kuba bimayibobo byo mu ibarabara, ariko si byiza.
Muri rusange twavyakiye nabi cyane umubabaro mwinshi kuko abana kugeza ubu bari muhira hano bagira batangura kuja kwitanganika bagira batangura kuyerera bagira batangure gufata ingeso batari bafise. Twari twishimye ko uno munsi wa mbere abana bashobora gutangura amashuri, ariko fiance ntabwo twavaho twabyakira neza na gato ahubwo tubyakira nyuma bara mwinshi.
Emmanuel Ntirame baserukira impunzi zo mu Rusenda ahamagarira abarimu kwihangana agashigikira ko hotunganywa indinganizo yemewe n'impande zose zifasha mu gisata c'indero.
Umukuru w'inkambi byatuguye nabi kubona abigisha bagezaho badashaka gukora igikorwa cabo bakaba bahagaritse imirimo, n'ukuri ntibyatworoheye ruhande rw'iwacu. bisaba ko abigisha bogerageza guta mu ngazi zitandukanye zo gusaba bakavugana bakabasha kuko natwe tiko turabafasha gusaba ko aseri yo kwikubita gashi kugira ngo irabe ikintu yohemba ababigisha badasanzwe bahembwa na leta ariko ariko bafasha abanyeshuri b'impunzi kuko ariko babigisha no kubaha ubumenyi
ubu naho dutandukire igisata cha kabiri cy'iki kiganiro aho dutanga akajyo ku banwanyi bacu ko gutasha ababo babifuriza umwaka mushasha mwiza wa 2020
uri number 1 uru wa mbere
Fatimana dandu dinga unyiba mwichendu numwana wa stera usimbwa unyene andatashi dinga nasha wa gintanjebo sefose mugisha sedriki avashamu na beberu na eria awanyeshiro sutigana na mwari maa alaki ya mwari malaki amwe ya dektere dektere ya madandewa
usasa tanaraya manika isi umishima yose hindu mushitsi barabazanya
Akazina kanje nitwa Justine Yonkoro nkaba nifuje gutasha inshuti zanje ndazifuriza umunsi umwaka mushasha mwiza nagomba gutasha dada wanje Odeta ari mu Kamanyura nkaba gutasha kandi nabishwa banje bose bari mu Kamanyura nkaba ndabifurije umunsi umwaka mwiza nkatasha kandi na okay n'umugenzi wanje yitwa Elide na mwene wabo kandi yitwa Emeke Wakiwe bose nkaba ndabifurije umwaka mwiza nkaba namwebwe bonyene nta bibagiwe n'umugenzi wanje nka August nabo nyene ndamwibagiwe n'abandi mwifurije umwaka mwiza
bamwe muwibo waita basobanukirwa uko mwana w'Imana yarangije byose ni number 1 Yesu
Nitwa Iterite Kanerso nifujije gutasha taishije mama wanje eri no mukambi taishije Useni taishije Oreri taishije Meshake taishije Franke taishije abari Burundi taishije mama Carmeli taishije Arnold taishije Kabebe taishije Judia Enia taishije na yomba wanje ari Burundi taishije na mukaka ndaitije na papa wanje taishije na Frake ndaitije na Soya ndaitije na Mshirini ndaitije na Useni taishije na Ushindi taishije na Wangaza Diane taishije bene watu bose taishije na mdogo
Itwa Itanisha Kabosko Nataije Bese Nataije Ukweli Nataije Mani Nataije Rake Nataije Useni Papa Mama Na mwemba waje Manda waje Papa Muto
Mufurijiki
Mwishu Mushari
Rero ni unsozereye yagayindwi mwayiteguriwe na Maria Karoli afadikanije na Shabani Asani bose bagarikiwe na Emmanuel Nirameba naho kuri mikro ya Jewe Mabre Kavunja Poli nkaba ndabifurije umwaka mushasha mwiza wa 2020 ubabere umwaka w'ibisubizo na gawane